Yes, 1 2 1 2. As we come down with the sound of the DJ. We come down with the sound of the DJ. Yes, 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hey! Thank you. Break it. Charlie King was fresh out the box. Yeah, straight up, not on the rocks. Charlie King was fresh out the box. Yeah, straight up, not on the rocks.
At the end of the workday, the villagers returned from the fields with their water buffaloes, and the sound of drums and bamboo flutes can be heard as the people relax and enjoy themselves.